nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere n'igenekezo rya 29 Nyakanga umwaka wa 2025 musangwe kaze nshuti namwe bakunzi bakadiyo inzamba agateka kawe murano makuru twabateguriye ayo nayo tukaba tugira tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ikena ry'amazi meza atangwa n'ishyirahamwe Jidezo ibandanya guhagarika imitima y'abanyagihugu mu mihungo itandukanye y'igihugu. Muri ano makuru turaza gushika mu bwaro ku gisagara cya Bujumbura no muri komine Muyinga. Ayo makenga akaba ari menshi kubijanye no guterwa n'indwara zifatiye ku isuku rike. Ubundi bukene burangwa mu gihugu n'ubwifumbire aho abarimyi bo muri komine Kayanza Ishavu Riniga kuko bihebuye kwatacho bazokura ku mwimbo wa gatasi niyo ngifumbire ibonetse ikabitangwa hakoreshejwe akamwana wa mama canke igahabwa abifise bonyene. Abarimu bashika kuri 30 bigisha mu myaka ya 5 y'ishure shingiro muri komine Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura basaba ubushikiranganji bw'indero kubishuriza amafaranga 200,000 baheraniwe umwe wese kuva mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Amafaranga bategeza kuronka bahejeje gukurikirana inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge. Zari zimwe mu ngingo nkuru nkuru z'aya makuru twaciye ku mayange mukanya idonido musangwe kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hamwiriwe nongera ndabaha ikaze murano makuru twabateguriye. Reka tuyatangurire ku nkuru ivonaguye. Hari umukenyezi yaheruka kwibarukira mu bitaro by'Ikiremba none kuri uyu w'Imana ari mu minwe y'inyamirama bikumbo zo kwagenzwa ko kuba yaciye yikora mu nda ngo yica ikibondo yaraherutse kwibaruka. Inkuru zivaho ku bitaro bya Kiremba mu ntara ya Butanyerera zivuga ko uwo mukenyezi yishe urwo ruhinja nk'igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro araheza aja kumuryamika ikiziga mu tanda kuko wenyene yavyiyemereye imbere y'inyamirama bibuke mu gatondo ngo niyo yaciye avuze induru avuga ko umwana wiwe yapfuye. Abaganga baje kubiraba ngo barashoboye kubona ko yamuriye inzara ariko aramuniga ari naho bo baciye bahamagara umuyobozi mukuru w'ibitaro maze aramubaza uko byagenze umukenyezi araheza ariyemerera icaha mu nyuma yahavuye ashikanwa imbere y'inyamirama bikiziga cy'umwana naco kikaba abari intwaro baciye bagifuba. Turabandanya n'amakuru twabateguriye imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu bo muri quartier zo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura kubera ubukene bw'amazi meza. Abanyagihugu bafite ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike narigihiza cy'indwara ya korera kimaze kwibonekeza mu bice bimwe bimwe basaba bijejwe gutora umuti w'ico kibazo cikena ry'amazi. Julian Muzinga.
Amakuru ava ngaho mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura atumenyesha ko ikibazo cikena ry'amazi cabaye ndanse. Umwe mu baganiriye na radio Inzamba atugira ko ubu bafite ubwoba bwinshi ko indwara ziva ku isuku rike zigiye kubashwaramwo ngo kuko n'ikiza ca korera kimaze kwibonekeza hamwe na hamwe.
Sagara cya Bujumbura hamaze hari ikena ry'amazi haba Kamenge, Ngagara, Cibitoke, Mutakura, Kinama, Karama, Gasenyi, Gihosha. Hamaze iminsi hakenye amazi abantu rero kenshi ugiye kuyamomba ngo abantu ari benshi cyane. Hanyuma tukagira ubwoba yuko abanyagihugu bahoze bashobora gufatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike. Urabona n'indwara ya korera yuko yaciye ngaha mu gisagara cya Bujumbura iva muri ikena ry'amazi hatanguye kuboneka abantu bafashwe n'amakorera kiriko biva ku mwanda kubera nta mazi ahari.
Aba banyagihugu basaba bijejwe ko botorera umuti iki kibazo amazi atararenga inkombe.
Nubwo tugasaba ntabigire ko bagerageza bagatanga igisagara gipfira kenyeha amazi kuko amazi n'ubuzima ntihabuze amazi urumva nta kindi kintu ukundi kuntu abanyagihugu bobaho ngo tugasaba urumva bigejwe ko bogerageza kubera kindi iyo ndwara yakwiye ntibandanyandaga kuko botanga amazi akwiye abanyagihugu bakonka amazi n'iminsi abana bagikora ku mashuri amazi n'ubuzima.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera wo mu buyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Rigidezo rijejwe gukwirakwiza amazi mu gihugu kugira batubwirishe bakikokira ko kuri iki kibazo turabakena.
Julien Muzinga arakenuye ubwo bukene bw'amazi meza buravugwa kandi mu banyagihugu baba mu duce dutandukanye two mu mukuru wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Abanyagihugu bavuga ko bamarindwi yose atanima rimwe ry'amazi babonye rikoroka mu mabombo. Inkurikizi z'ubwo bukene bw'amazi akaba ari nyinshi mu miryango, bakaba bafise n'ubwo bakaba bashobora umwanya n'umwanya kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike. Evelyn Mukeshimana.
Icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi ku mugwa mukuru wa komine Muyinga cyarananiranye kuronka umuti nk'uko imwe mu miryango ibimenyesha. Bamwe mu banyagihugu bemeye kuvugana na radio Inzamba agateka kawe bavuga ko haheze hafi kiringo cy'ababo umwaka iyo ngorane yibonekeza. Abanyagihugu bakagira impungenge ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike mu gihe bice bimwe by'igihugu hatanguye kuvugwa indwara ya korera.
Rero iri mu ngorane zikomeye kuko hatari cyo kubirira cyane gishoboka kubera amazi ari kiragiwe cyoco no gukinjika mu miryango ngo abantu baba bana cyane abakuze ngo bafungurire ku masaha. Henshi mu miryango itari mike abakozi baretse akazi kera kuko baje gusoma amazi aho bagenda ngo bafashe n'abandi henshi. Turadushinga rero ko dushobora gufatwa n'indwara zifatiye isuku rike. Dusaba rero ishyirahamwe Rigidezo y'uko ryosubiza mu buryo ibintu.
Basaba ishyirahamwe rya leta ritanga umuyagankuba n'amazi Rigidezo kuva mu gacerere mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo. Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone urongo ishyirahamwe Rigidezo kugira atange umuco kuri iyo myidogo. Tubibutse ko haciye kitari gito umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Rigidezo amenyesheje ko amapomo atugana amazi yapfuye agiye gusubirizwa mu gihugu cyose ariko gushika ubu akaba atakirakogwa.
Evelyn Mukeshimana harakenuye. Reka tumire amate dore tubandaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'uburimyi aho imyidogo ari myinshi mu barimyi bo muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Iyo myidogo ikaba ifatiye ahanini ku ikena ry'ifumbire ngo niyo ibonetse ikaba ari nke mu kwitanga hakabamwo nkunzi canke ikaronka abifise gusa. Pacifique Nkeshimana.
Amakuru dukura muri bamwe mu barimyi bo muri komine ya Kayanza amenyesha ko guteza imbere igisata cy'uburimyi muri iyo komine bikiri kure nk'ukwezi. Ibyo bakaba bivuga kubera ubukene bw'umwavu w'ikizungu ihungugo n'ishyirahamwe Fumi bwigaragaza muri iyo komine. Bakavuga ko niyo ubonetse uba ari muke cyane bigatuma abawukeneye kandi bawishyuriye amafaranga yabo batawuronka ahubwo hakabamwo amanyanga atandukanye mu itangwa ryawo.
Urabura hama ugite buraje baca bawuha abifise bawuha abafite amafaranga umuntu yasabye mwinshi niwe baca bawuha abasabye mukeya kuvuga abantu bato bato twebwe ntiduheze ngo turonke ikadusanga cyuko dutera ibugusa kandi isi nayo ubu yaracicutse udashizemwo ifumbire by'ukuri ntiwimbura ushatse naho kugira ngo urondere ingene ushyira muri iyo fumbire usanga ugiye kugura kuri bamwe bayiha kuko aribo baba bayishyize. Ni ukuvuga barayibaha bagaca bongera bakasugura bakayigurisha bayica bayiha bamwe bayishyize batanga menshi bagura byinshi bagaca garuka bakagurisha kuri twebwe kandi bacyose tugura ku ibeyi izinde cyane. Rero mu gihe turose umwavu duca dutera mu ivu gusa isi nayo yarakiyitutse duca dusanga twese ariko turimbura tutimbuye n'igitutsi ku gihugu twimbuye n'agateka ku gihugu.
Abo barimyi bagasaba ko abajejwe intwaro buhagurukira icyo kibazo ndetse bagasaba n'ishyirahamwe Fumi gutora umuturama w'icyo kibazo kuko ngo igihugu kidashobora gutera imbere mu gihe igisata cy'uburimyi gisanzwe ari cyo gitunze abarundi benshi kigoyagoya.
Twagiye dusabe rero ababijejwe abarongozi ba muri Fumi cyane cyane duhere kuri Buramatari afumbire icyo kibazo agishikane muri Fumi. Hama kandi leta idufashe ntibarabe batera changa haba ikimenyane batera changa habaye bizunde ubujyo bw'umuntu natwe twese turashaka kubaho twese twatwatanze udufaranga twacu nubwo dukenye turasiye kwakora tukaraba icyo twica kugira ngo turakora umwavu natwe bawe duhe dushyikirwa
mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa radiyo Inzamba agateka kawe twashatse kumenya icyo abo mu ntwaro aho muri komine Kayanza cyo kimwe nabo mu ishyirahamwe rishinzwe guhingura no gukwiragiza umwavu mu gihugu FOMI bavuga kuri icyo kibazo cy'ikintu cy'umwavu ariko twabakenye
Patrick Nkeshimana arakenuye iyi ni myidogo irangwa mu barimo bashika 30 bigisha mu myaka ya 5 y'amashuri y'ishingiro muri komine Ntangwa aho bishuza amafaranga yakashiruka gute nakavuna hamusase bateza guhabwa mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze mu gihe bariko bakarihirizwa ubwenge amafaranga angana n'ibihumbi 200 amafaranga y'amarundi bateza kwero nk'abagiheza izo nyigisho bakavuga ko barindiriye gutunganirizwa amaso ahera mu nzira batsaba ubushikangane bw'indero gufata mu minwe ico kibazo Jean-Georges Kibogora
abo bari mu bidoga bashika kuri 30 bakaba bavuga ko bagize inyigisho z'amahugurwa kuva igenekerezo rya 11 gushika igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icyenda z'umwaka uheze bagavuga ko umwe wese yari yandikiwe ibihumbi 200 y'agashiruka bute ko kuyunguruza abo barimo bavuga ko hari abandi bigisha bari kumwe muri izo nyigisho baronse udufaranga twabo ariko bobo bakaba bararindiriye amaso ahera mu kirere bakabona ko bariko bararenganywa abo barimo bavuga ko bashikirije ikibazo cyabo inzego zibijejwe bibi by'ubusa uno munsi basaba ubushikiranganje bujeje ndero gutorera umuti ico kibazo
haro bamwe abandi barabura tubitura deseye makomine nkahangwa atungika kwa depe turagenda nawe aratwiyamiriza turagenda mu mabiro atandukanye hose badutererana bamwe bakatubwira ngo nta risike zashyitse ahandi bakatubwira ngo nitugende bazadutunganiriza kugeza n'isaha ndababwiye nta kintu na kimwe turaronka twagiye dusabe ngo tubarize umushikiranganje w'indero ahantu hari amafaranga yo yarakamanganiye ingene ibyo dufitiye uburenganzira tutabironka twese
kubera iyo myidogo y'abo barimu uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarananiye ujejwe indero muri komine Ntangwa co kimwe n'ujejwe indero mu gisagara ca Bujumbura ariko ntitwashoboye kubaronka
tugukengurukiye nawe Jean Georges Kibogora amakuru twabateguriye kuri radiyo Inzamba agateka kawe tuyarangirize mu gisata c'inkino aho umupira w'amaguru w'imigwi y'Egrenoire yaserukiye Burundi mu nkino z'imigwi y'abayambere wabo na Flambeau du Centre yaserukiye Burundi mu nkino z'igikombe ca CAF yose yaraye ironse uburenganzira bwo kubandanya amahiganwa ni mu gihe umugwi w'abigeme batarenze imyaka 20 bo baraye batsinzwe ubugira kabiri n'igihugu ca Zambia Alexandre Niyungeko
imirwi yaserukiye Burundi mu nkino zo ku mugabane wa Afrika yarayironse yose uburenganzira bwo kubandanya mu gice gikurikira Egrenoire yaserukiye Burundi mu nkino z'imirwi yabaye ya mbere iwabo muri Afrika CAF Champions League taye inganije na ASIS Djibouti Telecom igitsindo kimwe ku kindi ariko kubera ko mu rukino rwa mbere ibujumbura kuri Stade Intwari Egrena ASIS Djibouti Telecom iyo mirwi yari yanganije ubusa ku bundi Egrenoire niyo yaciye ironka amahirwe yo kubandanya ikazoca ihura na Al Ahly yo muri Misiri Flambeau du Centre nayo nyene yaraye inganije na Al Akdar yo muri Libya ibisindo bibiri ku bindi ni mu gihe mu rukino rwa mbere rwabereye Bujumbura Flambeau yari yatsinze Al Akdar bibiri kuri kimwe Flambeau du Centre izocihura na Singida Black Stars yo mu gihugu cha Tanzania aho ni mu nkino z'imirwi yatwaye ibikombe mu bihugu iwabo CAF Confederation Cup tukivuze umupira w'amaguru mwamenya ko mu bigeme umurwi serukira gihugu w'abatarinze imyaka 20 umunsi wa gatandatu watsinzwe n'umurwi serukira gihugu wa Zambia ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwa mbere Zambia yari yatsindiye Burundi Bujumbura ibitsindo bibiri kuri kimwe ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino z'igikombe c'isi yose ziterekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2026
Alexandre Niyungeko arakenuye amakuru avugwa mu gisata c'inkino ya ciyasozera amakuru twariko tubashikiza kuri no wa mbere reka nshimire mwe mwese mwarimu yatezeyo mpinshimire n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya umwe wese ku ruhara yagize ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na Gahwane